Nzamba.
Nzambi la samirana.
Amakuru na Pierre Gahungu.
Turi kwa 17 imyandagaro umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatandatu sangwe kaze nshuti namwe bakunzi ba radio Inzamba agateka kawe mu makuru twateguriye naye akaza kubashimikiye kuri izi ngingo nkuru zikurikira. Ikena ry'abigisha ribandanya ryiyongera mu Burundi mu biritera ngo harimo abigisha bava mu kazi canke bimurirwa mu bindi bisata nyamara ntibasubirizwe. Murakurikira muri ano makuru ibivugwa n'urunani FENASEB rusaba ko mu gutora abigisha mu mwaka ugiye gutangura ho kwirindwa kuja bwo akarenganyo. Ibura ry'igitoro rimaze igihe mu Burundi ngo ritanga isura mbi ku gihugu, ivyo n'ibivugwa n'ishirahamwe PARSEM risaba leta gukora ibikenewe byose kugira ngo itorere inyishu irama ico kibazo. Abanyagihugu bo muri komine Bubanza mu ntara ya Bujumbura ngo barugarijwe n'ikibazo cyo gusuma bw'abayindanse muri ino minsi, bagasaba ko hafatwa ingingo kugira ngo ubwo busuma buhagarare. Iyo ari inshamake inkuru imwe mukwayo ni mukanyisase.
Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho, umvirizi radio Inzamba agateka kawe ni kuri web3 akaburungu inzamba akaburungu org.
Ndasubiye kubaha ikaze muri ano makuru ngo birababaje kandi birateye n'isoni ingene igihugu kimara imyaka n'imyaka kitagira igitoro. Ivyo ntibivugwa n'ishirahamwe PARSEM gishinzwe gukangurira Abarundi guhindura ingendo kugira bashike ku iterambere rirama. Iryo shirahamwe rivuga ko ubukene bw'igitoro bwabaye indanse guha isura mbi igihugu bukanatuma ataterambere ryoshoboka. Ishirahamwe PARSEM risaba leta kwikubita agashi igatorera inyishu ico kibazo. Dutega amatwi Faustin Ndikumana, umuyobozi w'ishirahamwe PARSEM.
Uravye ingaruka irura ry'igitoro kuragira mu gihugu ubwa mbere ho nk'igisagara nk'igica Bujumbura ariwe mutima mu by'ubutunzi, ariwe kapitali mu by'ubutunzi bw'igihugu. 80% y'amafaranga yasirikira mu gihugu cyose n'amafaranga bijya kenshi ariko biratumira i Bujumbura. None igisagara cya Bujumbura byo niyo vitri niyo shusho y'u Burundi, buryo ibyo bisagara bya ruguru ntibiragira ku gisagara no mugwiza tunga ho hansa je buryo igisagara cya Bujumbura nico kini niyo yakiriro cyo gifite kibuga cy'indege mpuzamakuru njo gifite ibintu byo nico kirimo amashira hamwe ama entreprise menshi mu gihe abantu kwiyunguruza bikomeye byaba ikibazo gikomeye. Abantu bashikara saa mbiri saa saba gihuza bakirajya mu gisagara, abantu birirwa baragenda n'amaguru basubira. Hanyuma ukiyumvira ati none ingingo zifatwa ngo abantu bariya ntibashire kunguruza abantu, ego twese turabona ko ntibyari bikenewe, si byo byiza. None iyo ni solution iyihe? Iyo abantu bashitse saa tatu saa yine barundanye babura iyo bava n'iyo baja kugira bashire kwiyunguruza, indongozi ntagira icyo zibivuga ko ngo zitange n'inyishu. Ukumva nyimba ari umushirangange w'intwara agati mwe umushirangange ajejwe transport, abantu bagatonda bakaruha gutyo bakagira gute bagasubira, ibyo ni ibyo siba. Hama none igihe serivisi za transport zidashobora kugira zidashobora kuba zihari, kwiyunguruza bayita besoin vital. Nuvuga ni kintu umuntu akenera nkora muti kwiyunguruza, gutaha, kuza ku mirimo, kuja kwivuza, kugira iki? Kwiyunguruza n'ubuzima, nko gufungura niho kuryama. None ayandi maguverinema, none iyo leta kwidashobora gufata ayo mabisi ya za otrako data bahari, ati reka dufate mabisi ya leta otrako dushyiremo ibitoro, ibyo bitoro ko biza ari babifise ngo za sopebu dushyiremo ibitoro, hama baze basomba abantu batwara. Kuko abantu wajya n'imvo z'umutekano ziba zirimo, ubushaje bw'umutekano nibuza ari imodoka z'igipolisi, amabisi ya polisi asomba abantu, aya modoka ya leta yose akomba kubera intuzi yose naza asomba abantu abatwara saa y'igihugu. Ntawuba n'amahera makuru y'abo Barundi baba batanze, ntitwumvwe n'abashikiranganji baca bagenda bakanyika ntagire numva za kuvuga agira icyo ashikirije azi no kuhaca anabibone.
Ano makuru tuyatandukire mu gihe cy'indero ubukene bw'abigisha bwagumye bwiyongera ibyo bikaba byatumwe n'abaje mu karuhuko k'izabukuru abatakazi mbere n'abajanwa mu ntwaro mu mazone no mu makomine ntibasubirizwe ku gihe uko niko bibonwa n'urunani rw'amasendika yo mu gisata cy'indero n'inyigisho mu Burundi FENASEB inyuma yaho umunyamabanga wa leta aherutse gushikiriza ko abigisha 5000 aribo bazoronswa akazi mu 14 330 bakenewe ubwo runani rukavuga ko kongere za umushahara arime mu ngingo zotuma abigisha bari bahasanzwe nabo leta izo hakazi bakora batekanye dukurikire Antoine Manuma arongoye urunani FENASEB
umunyamabanga akaba n'umuvugizi wa leta aheruka gushikiriza ko igihugu ikeneye abigisha bashika ku 14,330 inyuma y'inama shikiranganje yakoranye ku igenekerezo rya 12 nyandagaro mwaka 2026 muri abo hakaba hazoronswa akazi abashika 5000 gusa ni ukuvuga icya gatatu cy'abakenewe twovuga ko ari intambwe turabye ko igitigiri cy'abaronswa akazi kiziyongera cyane ugereranije n'imyaka iheze ariko impinga iracyari ndende kuko abigisha bagikenye ari benshi bigatuma igice kinini cy'abana bazotangura amashuri batagira abigisha uburenganzira bwabo bwo kwiga bugahunyangwa nyabuna leta niyongereza ingufu ironse amashuri abigisha bakwiye kandi babishoboye mu ntumbero yo kubahiriza uburenganzira bwo kwiga ku bana bose ariko kandi itegerezwa gufata n'izindi ngingo zituma bo yari isanganywe n'abo izoha akazi bakora batekanye muri izo harimo kubatugiriza agahembo kugire bareke guta akazi baja kurondera aharuta mu gisata cy'indero naye ahandiho ubukene bw'abigisha buzoguma bwisubiriza umwaka w'ishure wa 2026 ushyira wa 2027 ugiye gutangura mu minsi iri imbere byoba byiza wuguruwe abigisha bashashe bamaze kurungikwa ku mirimo tugasaba ko mu gutora mu bigisha atawosubira kurenganywa hakisungwa uko bagiye bararushanywa amanota mu kibazo itanga uburenganzira bwo kuronswa akazi kubera ko hari abigisha bari barakuwe aho bakora mu 2016 na 2017 bakarungikwa ahandi ku nguvu bakirindiriye gusubizwa iyo bavuye icyo kibazo cyobanza kuvanwa mu nzira imbere y'ukurungika abigisha bashashe ku mashuri bazokorerako gutyo basubire mu bibanza bazoba bavuyemo ikanabigisha baronkizwa akazi mu ntango z'umwaka wa 2025 ishirwa 2026 uheze batararonswa agashahara gutunganirizwa byihuse kugire amadosiye yabo ntagerekerane na y'abashasha
inzamba
amakuru twateguriye tuyabandanirize mu ntara ya Bujumbura aho abanyagihugu bo muri komine Bubanza batewe impungenge n'ubusuma no gutobora amazu byimonogoje muri iyi minsi bamwe muri bo bavuga ko abasuma baza kwiba kandi bakiba mu buhinga bwabo ku buryo babyuka basanga ibintu nka byose mu nzu byibwe abo banyagihugu bagasaba ko ubwo busuma gutuzwa ido nido na Julienne Muzinga
nkuko bishikirizwa n'amasoko yacu aho mu komine Bubanza bavuga ko bene ubwo busuma bwimoroga jahantu hose ku mutumba wa Kanabubu aho baheruka kwiba mu mihana irenga itatu bavuga ko bugarijwe n'ubwoba ko abo basuma bashobora no gutangura kuza biba banakora ububisha bwo kwica abantu bavuga ko kuba wo kwiba bakanaterura umuntu ntabyumve bagatwara ibyari yipfutse bene uwo muntu ashatse yosigayisha umuntu
yuko tudakora ariko ukuntu batwiba tutumva biratangaje n'ukuri tutwara aya marondo tukarazikanuye ariko ikigene tubyuka tugasanga inzu iragaragara utuntu twose tw'agaciro twagiye ntitubyumva n'ukuri twe twibaza ko baba bakoresha imiti ibaze kwiba gushika aho bagaterura mu mashuka uryamye ko uyayeyene oya oya bakimba inzu bagatobora igihome ntubyumve nukuri iwacu mu komine Bubanza byabaye akamenyero imihara yose usanga abantu bariko basana mu mazu
Awa banyagihugu basaba abajejwe umutekano ko nabo bafasha ku kijyanye n'umutekano bakaza barakorana n'abanyagihugu baba baraye ku irondo
Julien Muzinga urakenuye nkuko bya makomisi yose ya mbere uni wa mwanya wo gukurikira ayavugwa mu gisata cy'inkino ihiganwa ry'umupira w'amaguru mu Burundi Premier League ryaratanguye mu mpera z'indwi heze n'ihiganwa ry'umupira ry'umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatandatu ushyira w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri n'indwi. Inkino zitari nke zarabaye mu mpera z'indwi muri tennis. Uburundi bwatahukanye ikibanza cya kabiri mu ihiganwa ryitiriwe Davis Cup ryariko ribera i Bujumbura. Hanyuma mu rukino rw'umupira w'amaguru ku ruhande rw'abigeme muri Afrika, igihugu cya Cameroon cyaratahukanye igikombe cya Afrika CAN ku nshuro ya mbere. Tubibaze mugenzi wacu Bertrand Ngendakuriyo.
Dore umupira w'amaguru mu mpera z'indwi twari turangije niho hatangura ihiganwa rikuru ry'umupira w'amaguru mu ihiganwa Primus League umwaka w'inkino w'ibihumbi bibiri na mirongo ine na gatandatu ushyira ibihumbi bibiri na mirongo ine n'indwi. Inkino zari zitekanyije ku munsi wa gatandatu, umugwi wa Vital FC wahuye na Interstar. Urwo rukino rurangira banganya igitsindo kimwe ku kindi. Aigle Noir ku kibuga cyawo watsinze Olympique Star ibitsindo bitatu kuri kimwe. Message Ngozi watsinzwe na Bumamuru FC ku kibuga Runani igitsindo kimwe ku busa. Vision FC watsinze Musongati ibitsindo bibiri kuri kimwe. Nayo umugwi Ngozi City ukaba watsinze Youngstar uherutse kuduga mu cicaro ca mbere ibitsindo bibiri ku busa ku kibuga Gatwaro mu Kayanza. Urukino rwahuje umugwi wa Kayanza United n'umugwi wa Flambeau du Centre warangiye iyo migwi yose inganya ubusa ku bundi. Mu rukino rwa tennis mu mpera z'indwi heze niho harangira iganwa ryitwa Davis Cup ryari rimaze iminsi iriko ribera mu gisagara cya Bujumbura kuri Entente Sportive. Ku bihugu bitandatu vyitavye iryo higanwa, Burundi bukaba bwatahukanye ikibanza cya kabiri muri iryo higanwa inyuma y'igihugu cya Senegal catahukanye ikibanza cya mbere. Ku mugabane wa Afrika naho umugwi userukira igihugu wa Cameroon niwo watahukanye igikombe cya Afrika kandi ku ruhande rw'abakenyezi iryo higanwa rikaba ryari rimaze iminsi ririko ribera mu gihugu cya Maroc. Cameroon ikaba yatahukanye icyo gikombe inyuma yo gutsinda igihugu cya Malawi mu rukino rwa nyuma ibitsindo bitatu ku busa. Bukaba bubaye ubwa mbere icyo gihugu kitahukana icyo gikombe cya Afrika. Algeria ikaba yatahukanye ikibanza cya gatatu inyuma yo gutsinda igihugu cya Maroc kuri za penalti. Muri izo nkino za Afrika ku ruhande rw'abakenyezi, umugwi wa Nigeria akaba ariwo ufise ibikombe byinshi bigera kuri cumi, ugakurikirwa na Guinea Equatorial umaze kugitwara ku nshuro zibiri.
Akaba ari kuri iyo nkuru ya Bertrand Ngendakuriyo duciye dusozerera amakuru twari twabateguriye kuri uno wa mbere. Nshimire mwebwe mwese mwaduteze abiri, nshimire n'uruganda rwa Radio Inzamba Agateka Kawe rwamfashije kuyatororokanya. Pierre Gahungu nari kuri micro, kabanza bipfurije kuraranirwa mu banyu no mu vyanyu naho ubutaha.